ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndahayikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Je naraserukira ishyirahamwe Fosk ngaye gitega, ariko ko ari ryo nabanzira naho nyene sinubyemeza rwose, kuko nta muntu n'umwe twari bwashwanye dupfa iryo shyirahamwe.
Uwo ni Madame Teresa Niyongabo, umushikiriza manza wa Parke Nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ya Gitega yarayatewe n'abantu bataramenyekana. Iyi nkuru n'izindi nkuru ku nyigisho ziriko zihabwa abamenyeshamakuru mu gisagara cya Gitega turayagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru rero tubafitiye muri uyu mwanya yo mu karere mu Burundi, hari umushikiriza manza wo muri Parke Nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo yo mu ntara ya Gitega yarayatewe imuhiriwe muri quartier ya Nyabututsi mu gisagara cya Gitega. Umukenyezi avuga ko abamuteye bari abagabo babiri bitwaje inkoho zo mu bwoko bw'i ibasitora. Abamuteye bagiye bamutwaye ibipapuro by'akazi byose, imashini nyabwinko, iradio n'amafaranga yari mu nzu imbere yo guca bagenda n'imodoka yabazanye. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Uwo mushikiriza manza wa Parike Nkuru yegamiye sentare y'iyunguruzo ya Gitega yaratewe ni Niyongabo Tereza. Niyongabo Tereza aratubwira uko vyagenze.
Mu masaha ya saa moya y'ijoro niho haza abantu bitwaje ibigwanisho babiri bari mu modoka y'ivature tutashoboye kumenya neza ngo abana bangenenekereje. Bambwira yuko ubuyo bari zimwe bita TI, barinjira mu rupangu, barinjira no mu nzu, bafatira ku inkoho abana cese ho narindi. Umwana mukuru bafatiye ku inkoho umaza ngo mama wawe ari hehe, ashabwira ati jewe nsinzi yari, ashabwira atavuze yari, duca tukurasa. Umwana yari nagira ubwoba bwose, mwari arabwira ati mama je sinzi ko ari ku kazi, ati canke sinzi nuko ataha. Baca mutegeka bwira ngo duhe ibikoresho vyiwe vy'akazi.
Abana bamaze kubugurira mu cumba gikuru, Niyongabo Tereza avuga ko abagabo bitwaje inkoho bihutiye gutwara ibikoresho vyiwe vyose bijanye n'akazi.
Baca bafata vya bitabo vyose nta nakimwe basigaje, barabitwara bashira mu isakoshi barabitwara. Baca mbwira ngo zana niyo mashine ordinateur, asharayibaha. Baca baratora n'iradiyo mu cumba, baca bongera bamufatira ku inkoho bamubwira bati zana amafaranga yose ufise. Baca aratanga amafaranga yose yari afise ashika ku 300. Baca baramutwara n'iterefone, baca baratwara n'iterefone y'umukozi kuko bose babakoranirije n'umukozi, bose bari mu cumba. Baca baragenda batwara ibyo bintu byose, twasiga babugaraniye mu cumba, baje kugururirwa n'ababanyi batabaje mu nyuma.
Niyongabo Tereza yemeza ko bateye mu rugo iwe bashaka gatwe kiwe.
Barondera jewe kuko murumva yuko baje icya mbere babajije umwana, bamubajije bati mama wawe ari hehe, muturangire, utamuturangire turakurasa. Murumva ko barondera jewe, barondera agatwe kanje, kuko umusuma ashika arondera ibyo yiba, ntashika arondera abantu.
Bijanye n'akazi mwa mukora nk'umushikiriza manza,
biragoye ko novuga ico nzira gushika ubu, kuko jewe nk'umushikiriza manza nta dosiye mbona mfise yo nteranya n'abantu ku buryo hari uwo haba yiyumvira kunya ku buzima.
Cumwiyumvira mwamwe ugomba kugira
jewe imbere yuko amashirahamwe mwamwe adaharanira ibyicaro bya politike afutwa, je naraserukira ishirahamwe Fosk ngaye Gitega, ariko ko ari ryo nabanzira naho nyene sinubyemeza rwose, kuko nta muntu n'umwe twari bwashwanye dupfa iryo shirahamwe canke ico naba naravuze cerekeye iryo shirahamwe cerekeye ku butegetsi wayaye. Nta nakimwe nta mutegetsi ngaha twigeze tugira ico dupfa kuvyerekeye iryo shirahamwe. Hanyuma kandi jewe nari mu bintu byo gutsimbataza agateka akazi na muntu, narigeze kuba ndi muri Réseau National des Observateurs des Droits de l'Homme ngaha i Gitega, bwabiye yarahagaze ariko iyo yari izwi na leta, yakora izwi na leta. Jewe navuga nti nta gikorwa c'iyo réseau nashobora kuzira kuko leta yari yizi, twatanga raporo leta ibizi.
Gusaba iki abajejwe inzego z'umutekano?
abajejwe inzego z'umutekano jewe ngiye kubasaba ko bonkingira umutekano wanje.
Mugi polisi bavuga ko matoza yatanguye kugira ngo bamenye abateye ugo rugo naho umutekano wa Niyonga butereza bavuga ko giye gukinga mu gisagara ca Gitega intara ya Gitega hagati mu Burundi. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Hari makuru ahejeje kudushikira mu kanya ahejeje gutangazwa mu Burundi amenyesha ko urwego rujejwe kugenduza amaradiyo n'ibinyamakuru mu Burundi CNC rwafashe ingingo yo kugara radio CCIB mu kiringo cy'amezi atatu ngo kubera itisunze ingingo ngendegwa ko harayandi maradiyo yatswe uburenganzira bwo gukora harimwo EPA Bonesha na Renaissance. Amakuru y'Idonido turaza kuyabashikiriza mu biganiro vyacu biri imbere. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Burundi kandi tubandanye amakuru tubafitiye abamenyesha makuru bakorera mu gihugu hagati bamaze iminsi itatu mu nyigisho zo kwiga ingene bo zitira inzungu izingu ry'amabi y'ikivunga bisunze akaranga mutima kumwuga wabo igitega. Muri zo nyigisho zatanzwe n'ishyirahamwe la Benevolencia, umwe mu bazitanze avuga ko abamenyesha makuru bafishe ubushobozi ntangere bwo gufasha gukinga izingu ry'amabi y'ikivunga yagiye arigaragaza mu Burundi mu bihe bitandukanye. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega.
Mu minsi itatu bari bamaze bakoraniye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega uhereye kuri uwa mbere, abamenyesha makuru bakorera mu gihugu hagati bakaburiwe inyigisho zijyanye n'akarangamutima k'umwuga wabo. Abo bamenyesha makuru bateguwe ahanini ku bijyanye no gukinga izingu ry'amabi y'ikivunga. Aloyize batungwa nayo ni umuhinga yarungitswe n'ishyirahamwe Benevolencia ryatunganyije izo nyigisho.
Ni inyigisho ahanini zishingiye ku gutahura inzingu y'ububisha bw'ikivunga, hanyuma umuntu cyane cyane umumenyeshamakuru amaze kuzitahura nawe ashobore kuzitahuza abarundi bose mu migwi yabo itandukanye kugira ngo nabo bashobore kuronka ingufu zo guhagarika iryo zingu ry'ububisha, bashobore no kumenya intambwe bageze ko babonye bati tugeze aha, bavuge bati ha mu meremaga waho hazokurikira iki, bashobore gutabaza bati ibintu bigomba byangare kugira ngo Uburundi bushobore kuba mu mahoro, kuko izingu ry'amabi iyo ribaye rikabora barihagarika riheze hatangura irindi.
Abamenyesha makuru baronse izo nyigisho bavuga ko zizobafasha. Jonas Mashurushuru nijisho rya radio Rema FM mu ntara z'uburaruko.
Abantu dufise uruhara dushaka kugira uruhara mu gutuma amabi mwenayo yizinguzingu aba cyanke ntabe tukibaze ko mu bacu wa misi yose bigiye kudufasha ubwa mbere mu kumenya ingene twakora inkuru zishingiye ku mabi mwenayo cyane cyane mu ntumbero yo kugira ngo tuyakinge, ariko kandi tutazinyima yuko natwe tutegerezwa kwitwararika kuba amagabo kugira ngo dusange mu kazi kacu ka misi yose twagize uruhara rushobora gutuma mwene ayo mabi cyangwa iryo zingu ry'amabi y'ikivunga rishobora kuba aha mu gihugu cyacu cyangwa mu kibano cyacu.
Jean Noel Manirakiza, ijisho ry'ikinyamakuru iwacu hagati mu gihugu, nawe nyene avuga nk'uko, ariko avuga ko haragahaze kugira abamenyesha makuru hagati mu gihugu bahuze abanyagihugu borohewe.
Ni ibintu rero umwuga wo kumenyesha makuru ubwoho rero nakarikora basa n'abantu bamaze gufata imigwi ku maradiyo cyangwa ku binyamakuru, ugasanga wewe uvuze uti jewe nje kurondera makuru mva mu radiyo cyangwa ikinyamakuru kanaka. Abantu rero barafise ingene bakubona. Igihambaye nuko urumenyesha makuru uvuga uti jewe aho ngeza nagerageje gukora nakoze ataho negamiye, nakoze atamuntu ndiko ndateranya, navuze ibintu biri by'ukuri, nagerageje kubaza imigwi yose, guhuza imigwi yose, naye asigaye twama twiteza inyigisho yose ko hari ikintu zotwungukira.
Mu nyigisho zatanzwe biboneka ko izingu ry'ububisha bw'ikivunga bwagiye buraba mu Burundi rifise imizi muri kahise. Mugihe byose byaba abamenyesha makuru bahari, twashatse kumenya icyo bacarabuze kugira ngo abo hambere bashobore kurihagarika. Inyishu ni iya Aloyize batungwa nayo.
Abamenyesha makuru bari babuze ubwo bumenyi bwo gushobora kurondera imvo n'imvano inyanduruko y'ububisha bwabaye ugasanga abamenyesha makuru aho bagiye kuraba abantu bahashize ubuzima abantu babuze ivyabo abantu bagwanye bakavuga bati hagwanye abanaba naba ku ruhande runuru hapfuye abagwanya abanaba ku rundi ruhande hapfuye abagwanya abanaba abantu ibi inzu zaturiwe abantu bagandaguritse nivyo bakaba bahije amenyesha makuru mugabo ntibarabe neza na neza ngo bapfiki
uwo muhinga nyishira hamwe impuza makungu la benevolencia avuga ko abamenyesha makuru batowe mu yindi migwe y'abarundi kuko ari bo bafise ijwi rigera kure bisigura ko aho umunyagihugu adashobora gushika bahamushikira igitega mu ntara yo hagati y'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
turagushimiye Jean Bosco kuri iyo nkuru Sentare ya Afrika ijerwa gateka kazina muntu yasomye urubanza gwerekeye abakobwa canke abagore bahuza ibitsina babisangiye muri Afrika Sentare yavuze kwivyo bitekubiri n'imico nakaranga muri Afrika shirahamwe ryabo riri muri Afrika yepfo ryitwaye rivuga ko gateka kabo bantu gahungabanywa mu kubabuza uburenganzira bwabo inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarushe
Ikigo kijerwa gateka kazina muntu co muri kaminuza y'i Pretoria muri Afrika yepfo hamwe n'urunani rw'abagore bahuze bitsina babisangiye muri Afrika nibo bituye Sentare ya Afrika ijerwa gateka kazina muntu iri yarusha muri Tanzania hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu byo bashikirije nk'ibirego ayo mashirahamwe avuga ko kubuza abagore canke abakobwa guhuza ibitsina nabo babisangiye ari uguhonyanga uburenganzira bwabo gutyo bakavuga ko bikwiye kwemegwa nk'uko hemewe uburenganzira bw'abandi bose basigura ko byotuma bakingirwa n'indwara zimwe zimwe zica mu bihimba vyirondoka nka sida n'izindi kubwabo ubu bafatwa nk'ibicibwa canke ibivume mu miryango bemeza ko hari n'abahohoterwa bakabura akazi canke bakinubwa Sentare ya Afrika ijerwa gateka kazina muntu yavuze ko uguhuza ibitsina abantu babisangiye biteye kubiri n'imico imigenzo hamwe na karanga muri Afrika gutyo ko hamwe uwo mugwi wemewe n'ubumwe bwa Afrika ko baruguhonyanga iyo mico Iyo ngengo ya Sentare yisunze kandi ngengo yari yafashwe n'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urwo rwego rwogo rwari rwasabye mbere ko ayo mashirahamwe yokwakwa n'uburenganzira bw'indorerezi imbere y'ubumwe bwa Afrika bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bumvise iyo ngengo ya Sentare babwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ngengo ihonyanga agateka kuwo mugwi abantu Madame Amandine Rushenguzi Minega numwe muri abo
Personnellement je pense que c'est un droit humain et je pense que les préférences sexuelles des citoyens
Atejewe kubganje monako arburenganzira bw'umuntu nibaza ko ugushaka kwiryohera canke kwifuza mu bijanye no guhuza ibitsina kubagabo canke abagore b'abanyafrika bitari bikwiye kurazi ishinga ubumwe bwa Afrika canke ngo bifate intumbero ya politique kuko naho bavuze ko bice kubiri n'imico nibaza ko ahubwo bafashe ingengo ya politike jewe numva ko bibabaje kandi biteye agahinda yego cyane nk'uko nabivuze ukwiryohera biciye mu guhuza ibitsina no gushaka kumwe wese kandi abikora uko avyifuza kuko n'uburenganzira bwiwe bitabaye uko no guhohotera agateka kabo kandi ari abantu nk'abandi
sinon bafoue les droits de ces personnes c'est des personnes comme tout le monde
Uyu mukenyezi w'umunyarwanda wewe yamirira kure uko guhuza ibitsina abagore babisangiye icyo yita kwa rumuvumo.
Nge ibiriya bintu nabwo nge mbishyigikiye habe na gato pe. Ntabwo ari akaranga nta n'agaciro umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda bafite mu gihe abagenda kuryamana n'umuntu bahuje igitsina. No mubizira ko nange ndizera. Imana yaremye umugabo irema n'umugore kugira ngo bazabyare ngaho mbwira ukuntu umugore n'umugore bazabyara mbwira ukuntu umugabo n'umugabo bazabyara ni ikintu cyo kuvumwa cyane pe erega kenshi binapfira no mu babyeyi aho usanga umubyeyi atita ku mwana ngo arebe umuco akuranye ese ni umuco werekeza umwana mu buhungu mu gihe ari umukobwa ese ni umuco werekeza umwana mu mukobwa igihe ari umuhungu ngo harimo n'abarwara imitima yizeye ko umwana we azashyingirwa ajya kubona akabona yabaye umurezi biene cyangwa umuge
uwo murundi kazi nawe yunga mu mugenzi we atabakora ivyo badutesha agaciro twebwe nk'abakobwa n'abagore biyubashe
kubganje abarezi biene sindabemera na gatoyi abo bantu babikora badutesha agaciro kuko nibaza ko ari ibintu bagenda barakura hirya no hirya no hirya bituruka ku iterambere rigenda ryiruka muri kino gihe, ariko by'ukuri abarezi byene uko ndabyumva kandi ndabyemera ntibabaho kiretse ko ari byo bashobora kuba bakreya mu mutwe wabo bakabikuza hama bagasanga byarabagiyemo. Nkuko bemera Imana hoho ni icaha kibi gikabije, kuko Imana yarashinze urugo, ishinga urugo rw'umugabo n'umugore, ntaho yigeze ivuga yuko ishinze urugo rw'umukobwa n'umukobwa wazobana. Eske abarezi byene umukobwa n'umukobwa babanye bazokora ca ikorwa c'Imana, bazobyara bazogwira? Ariko kuri jewe sindabemera kandi sinimirije no kubemera.
Ibihugu 18 ku isi biramaze kwemeza ubugeni bw'abahuza ibitsina babisangiye, baba bagabo canke abagore. 13 muri vyo ni vy'Iburaya. Igihugu kimwe gusa co muri Afrika nico kimaze kwemeza ubwo bugeni, naco ni Afrika y'Epfo. Pierre Claver ni inkuru ya Arusha ku bwijwi rya Amerika.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Vita America Washington DC. Abanyarwanda bari mu migambwe n'amashirahamwe nyarwanda adaharanira inyungu yo muri societe civile bahuriye i Bruxelles mu Bubiligi ku munsi wa kabiri w'indwi mu myerekano yo gutabariza abanyepolitike bafunzwe mu Rwanda. Umuhuzabikorwa w'urunani rwo kungurana ibyiyumviro rya societe civile nyarwanda Alois Simpunga aratubwira abo batabariza n'impamvu bakorera imyerekano mu mahanga. Hari mukanya gaheze mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Twagaragaje twashyize imbere ibyo abatavuga rumwe na FPR, ni ukuvuga abari mu mashyaka cyangwa se abigenga bari mu gihugu badashyigikiye FPR na perezida wayo bari gukorerwa. Tugaragaza ko badafite ubunyagamburiro, badafite uruvugiro. Tugaragaza ko bimwa uburenganzira bw'ibanze bwa buri munyarwanda bwo kuvuga icyitekerezo. Tugaragaza ndetse akabaro barimo kuko bari gutekereza, bari gutotezwa, ndetse bamwe na bamwe ugiye mu mateka hirya usanga harimo nabishwe, harimo nabatotejwe, harimo abohejwe, aboherewe mu mahanga kubera nyine kwimwa ubwo uburenganzira bwabo. Ubwo rero tukaba twarashyize imbere ejo bundi abadamu babiri muri bo bamaze igihe rwose batotezwa. Uwa nyuma wavuga akaba ari Mademoiselle Diane Rwigara Shima, muzi ko amaze kuvaho Paul Kagame yitoresheje agashimuta iriya manda ya gatatu, muzi ko yakajije umurego gutoteza abatavuga rumwe nawe. By'umwihariko akaba yaribasiye uwo muryango Mademoiselle Diane Rwigara avukamo bahimbirwa ibinyoma. Icyo rero twagishyize imbere cyane kuko twumva ari cyo cyavuba, ariko tunibutsa nyine mugenzi we presidente wa FDL Inkingi umaze imyaka nawe muri gereza za FPR azira ubusa, azira ko yagaragaje ibitekerezo bye. Abo badamu babiri niwe twashyize imbere, ariko twanibukije nyine n'abandi bababanjirije barimo ba Deo Mushayidi nk'uko mubizi, umuyobozi wa PDP Imanzi, ndetse hamwe na Diane Rwigara vuba ahangaha hakaba hari gutotezwa n'abandi barwanashyaka, ndetse barimo n'abayobozi ba FDW Inkingi bageze ku icyenda. Muzi ko bari gucirwa imanza z'ikinamico ritandukanye nabo bahimbirwa ibyaha.
Emmanuel we, akabazo kawe
ke ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igitekerezo.
Kuri
abo bantu baba bavuga ngo abanyapolitike mu Rwanda ngo bazira ubusa, akenshi usanga arama kosa bagenda bakora akaba ariyo bazira, ariko abo ngabo barahunze igihugu bakajya hanze ugasanga bari kwambika itasha igihugu cyacu.
Yego.
Ariko mu byukuri ibyo baba bavuga ntabwo biba ari ukuri. Nta muntu n'umwe wigeze afungwa azira ubusa, bose bagiye berekana amakosa yabo bakoze. Niba babeshya aho ngaho bagire baduhereze ingero z'abantu bagiye bazira ubusa, niba hari umuntu bigeze bajya gukura mu rugo nta kosa yakoze cyangwa nta cyaha bamushinja.
Reka simpunga ruze hita gusubiza Emmanuel we.
Yego.
Ndamusuje umuvandimwe Emmanuel kandi nshima n'igitekerezo atanze. Ati abafungwa bose, abatotezwa bose baba bafite ibyaha. Erega bavuga ko n'intungane bwira icumuye karindwi muvandimwe Emmanuel, kandi burya ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Kuvuga ngo bafite ibyaha, kuvuga ngo uriya mwari Diane Rwigara Shima afite ibyaha, ashobora kubigira n'umuntu nta n'utagira ibyaha. Ariko wasobanura ute se niba ari ibyaha koko yafungiwe, yuko ibyo byaha byaziye rimwe na mama we bikazira rimwe n'ibya buri wese mu muryango we? Biriya ni ibintu rwose ntimukajye mubicaha hirya no hino ngo babatamike ibintu mubyemere muyimire bunguri gutyo, kandi mufite ubwonko namwe mutekereza. Nta kuntu bose badasangiye ibyaha kuko bashinzwe ibintu bitandukanye. Ibyo byaha byabereye umunsi umwe bagafatirwa umunsi umwe, ubucamanza bukayibonera umunsi umwe. Ibyo rwose mujye mushyira mu gaciro murebe. Ibyo byaha byagiye bihindagurika uko iminsi yagiye ihita itindi itaha, ndetse uko iminsi yagiye ihita hakaba bimwe byagiye byibagirana hakavuka ibindi, ibya mbere bikaba bimwe bitakivugwa. Turabizi neza, twagiye tubyumva uvugira abapolisi abishyira ku mugaragaro. Hari byagiye bivuka ibindi bikiyongeraho. Kuko kuvuga ibyo bashinjwa bisaba kubivuga mu mateka, ndetse ugasanga nyine ari amateka ya magufi atarenze igihe cy'ukwezi. Ugasanga buri cyumweru uko icyumweru kigiye kiza ariko ibyaha byagiye bihinduka. Ibyo rero ni ikintu kigaragaza yuko baba barafashwe nta cyaha babaregwa, kuko gihari kiba cyaravuzwe ku munsi wa mbere kikaguma ari icyo, kikaguma kitongerwa, kikaguma kidahinduka. Ibyo rwose iryo hindagurika mu gihe ry'ibyo bashinjwa ni ikimenyetso simusiga ko ibyo byaha byagiye bicurwa. Ni ikimenyetso simusiga ko Paul Kagame, kuko niwe wabafashara abafunga, si ubutabera. Ibyo ibimenyetso birahari, mwagiye mubona n'amashusho. Ni ingabo ze zagiye zifata abo bantu zikabunabarinda, zikabafungira iwabo, zikabatoteza. Ni ingabo zimurinda. Niba bafashe rero kuko ubwo nta cyaha, kuko ntabwo ariwe mucamanza. Nuko bagiye bahimbirwa ibyaha, uwo muryango ubungubu ukaba uri gutotezwa. Kandi ibyo byaha nyine ibyo babeshyerwa bacurirwa ugasanga bitanakwiye gufungirwa. Niba rero izo nzego bita iz'umutekano nk'uko bavuga ngo ni inyamwuga, nk'uko bavuga ngo leta ibisakuza, yuko leta ibisakuza zari kuba zaratangiye kubafata zifite ibyaha bifashe bifatika kandi byemejwe. Ni ukuvuga ndakuka.
Ariko rero Bwana Simpunga Louise, kuvuga ko bazira ibitekerezo byabo bya politiki ariko kandi ntibaregwe ibintu bya politiki, ibi byo kubisobanura biroroshye?
Kubisobanura biroroshye. Bazi ko kubarega ibya politiki wawareze icyaha kihuye n'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, bityo icyo cyaha kikaba kitafata no mu rukiko rukaba kitakwemerwa. Aho kubarega n'ibyo bibazo kandi mu byukuri kiri inyuma ari uko uriya mwari Diane Rwigara yiyamamaje kuba president muzi ikinamico ryabaye kugira ngo bamwamburwe uburenganzira bwo kwiyamamaza bahima ngo yazanye rimwe ngo yazanye ubwa mbere batangira ngo yazanye ngo ibyangombwa by'abantu bapfuye ubundi ngo ntabwo ari iby'abapfuye ngo ni iby'abangombwa by'abantu batabaho ubundi none ubu ngubu ndetse byanibagiranye urumva bwana Thomas turi abanyarwanda twese ntitwagiye tubeshyana iyo mu by'ukuri biza ari ibyaha bya politiki ntabwo bari kubibona nta n'uburyo babyemera ubu rero muri ubwo bubi bwa bwo guhohotera uburenganzira bw'ibanze bwa muntu bagashaka ibyaha bacura ibyo turabizi inyundo ibicura ntigwa umugesi Diane Rwigara kubera ko ari umututsikazi w'umucikacumu ndetse iriya ngoma yagize imfubyi ugasanga batamukubita inyundo yo kumushyiraho ingengabitekerezo ya jenoside we rero bamukubitiye iho inyundo yo kuba ngo ahungabanye umutekano w'igihugu ukibaza umwari nkuriya n'imbaraga ze n'ukuntu ameze n'umuryango wabo wibereye mu byashara ukuntu ajya guhungabanya umutekano w'igihugu n'inyungu yaba afitemo bikakwibera ugatekereza abasirikare afite ingabo afite zihungabanya umutekano bikakwibera ugasanga rero nabyo byabayobera ugasanga bahinduye n'ibindi ibyo bintu nabyo ni ibintu byerekana nyine ko igihugu cyacu cyari gikwiye impinduka zazana ubwisanzure bw'abanyarwanda zikazana ubuyobozi buha abanyarwanda demokarasi n'ubutegetsi bubabereye butarimo amanyanga butarimo kubeshyirana buhaye abanyarwanda ubwisanzure nibyo nabivugaho muvandimwe Thomas
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Reverien
ndakomeye
akabazo kawe
Jesse nk'akabazo ngo ni nk'igitekerezo mfite ikimbiro cyanjye je ndiko ndaba ibintu bimwe by'amareta keshi gupfunga abantu batavuga rumwe keshi ni nkacyo kirwanisho cy'amareta mwamwe kubera nkaho ndabona kubera nk'uwo mwari Rwigara Diane Rwigara urabona ko kumenga avuye uwo Victoire Ingabire yari atwanze apfunzwe nkawe yari aje kuba akomeye mu rubuga rwa politiki aza mugwaye ubu rero kumufunga kuriwe usanga byumvikana kubera akimupfunga nuko ashaka kwerekana abandi bose ati ukivuga ndagupfunga kandi bazoca batekereza bose bazohitamo guhunga nyine bace bavuye mu gihugu rero mbazosigara wenyine abazoba bari ko baramugoma ikindi nacyo aho kugira imyiyerekano hanze yango nicyo cyoroha kubera mu Rwanda aho ntibashobora kuza nabo nyine yibota babafunga bakabafata kubera abantu bavuga rumwe na leta nyine kandi birumvikana nkabaza ati hamwe none ti ko bavuga yuko ni imfungwa za politiki abanamutse imfungwa za politiki uretse iyo myiyerekano bagira hanze ikindi kintu baba bagiye gukora nko kuri leta y'u Rwanda kugira uwo Rwigara n'abo bandi bapfunzwe bari kubwo cyo bikiye
ye Reverien urakoze reka Bwana Louise Simpunga ahita gusubiza
ndagira ngo mwire abumva Ijwi rya Amerika mwire abanyarwanda mwire n'amahanga
n'abarundi cyane cyane baratwumva cyane
n'abavandimwe bacu b'abarundi bumve ikirimi cyacu no muri Congo bumve ikirimi cyacu ndagira ngo mbabwire yuko impinduka za politiki zikorwa ku buryo bubiri zishobora gukorwa ku buryo bunyuze mu mahoro kimwe n'uko zishobora gukorwa ku buryo bw'urugamba ku buryo bw'intambara twebwe hano ibikorwa dukora ibikorwa twatangiye ni ukumvisha akababaro k'abanyarwanda ndetse tukaba dufite n'umushinga turi gushyira ku meza wo kurangiza izi mpinduka wo kuzitangiza kuko zitaratangira wo kuzitangira no kuzirangiza mu mahoro uwo mushinga bitewe n'ubufatanye ubungubu nk'uko bivuze societe civile iri gufatanya n'amashyaka atavuga rumwe na leta yose akorera hanze ndetse n'akorera mu gihugu turi gushyira hamwe uwo mushinga kugira ngo tubushyire ku meza ya leta y'u Rwanda tubushyire ku meza y'amahanga afite uruhare yagize uruhare mu gushyiraho iriya leta ndetse afite n'uruhare mu kuyishyigikira no kuyiha inkunga
Radio Ijwi d'Amerika amakuru n'ibiganiro twatubatiye ku isaha niho bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatu ari maskarara yashyize hamwe ibi biganiro kuri mikomo na Fideni yo ngabo twasaziye tubifuriza amahoro no kubandanya mu kukirana mu biganiro byacu bikurikira.